Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvire kuri radio Ijwi riyobora FM 88 n'ibice 9 guhera kuri isaha kugera saa moya ku isaha ya Uganda. Amakuru ni ingamba zo gukumira virus ya corona mu Burundi.
Ntumbere kuguma dukinga kukinjana bene gihugu twafashe ingo yuko abava muri New York bene bose nabonyene tusha tubashira akahanteri. Ibyo rero byerekeye abavuye muri ibihugu bya Buraya ikanu yarahaciye.
Dr. Tadendi Kumana ni ministri w'ubuzima w'u Burundi. Virusi ya corona kandi itumye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC isubikwa mu gihe kitagenwe. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko nk'uko mubiza banzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyiz Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Maramutse Thomas, tuyahereye mu yavugwa muri Afrika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab utangaza ko wigaruriye igisagara cha Dif kiri ku rubibe Somalia ihana na Kenya, kandi ko wagavye ibitero bine ku basirikare b'u Burundi bo mu nteko za Amisome. Nkuko biri ku rubuga rwa internet rwitwa Site Intelligence Group, uwo muhari ushikiriza ko ibitero gaba Al-Shababu yashikirije ko ivyo bitero vyabaye muri uku kwezi kwa gatatu hagati y'amatariki ya 5 na 11. Al-Shababu ishikiriza ko muri urwo rukurikirane rw'ivyo bitero abasirikare babiri b'abarundi bo mu nteko za Amisome zagiye kubungabunga amahoro muri Somalia bafuye, uwundi umwe arakomereka. Abo basirikare bari mu gisagara cha Mahadei kiri mu ntara ya Shabele mu bumanuko bwa Somalia, nkuko Al-Shababu ibivuga. Gushika ubu yaba leta ya Somalia canke umugwi wa Amisome nta numwe aragira ico avuze kuri aya makuru yashikijwe na Al-Shababu ngo avyemeze canke abihakane. Muri Sudani y'umanuko, Perezida Salva Kiir yarashize ahabona leta nshasha ejo ku munsi wa 4. Leta y'ubumwe yashinze afatanije n'icegera ciwe Riek Machar mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri ico gihugu. Itegeko rigena abashikiranganje 34 n'ivyegera vyabo 10 ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Iyi leta itangajwe nyuma y'ibiganiro vyamaze indwi zishika zitatu hagati ya Salva Kiir hamwe na Riek Machar. Bubaye ubwa gatatu abo bagabo basangiye ubutegetsi, umwe mu kibanza cha perezida uwundi cegera ciwe kuva ico gihugu cikukira kuri Sudani mu mwaka w'2011. Indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarateye ibibanza by'abarwanyi bafashwe mu mugongo na Irani mu gihugu cha Iraq. Ivyo bitero by'indege byo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 4 rishira uyu wa 5 byagabwe mu bibanza 5 by'umuhari Kataibe Ezbora bibikwamwo ibirwanisho. Bibaye inyuma yaho ejo ku munsi wa 4 umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper ashikirije ku buryo bwose bwashizwe ku meza kugira bihore igitero cahitanye abasirikare ba Amerika babiri ku munsi wa 3. Amerika ivuga ku ico gitero c'amarokete cagabwe ku ikambi y'abasirikare mvamakungu yari irahitwa Taji mu buraruko bwa Baghdad cakozwe n'abarwanyi bafashwe mu mugongo n'igihugu ca Irani. Abategetsi b'ibihugu vya Buraya bararakariye Perezida Donald Trump kubona yarafashe ingingo ibuza indege ziva ku mugabane wa Buraya kwinjira muri Amerika atabanje kubagisha inama. Ursula von der Leyen, umukuru wa komiseri w'umuryango w'umwe bwa Buraya, na Charles Michel, perezida w'akanama ka Buraya, babishikirije jo ku munsi wa 4. Iyo ngingo ya Trump ibuza indege ziva mu bihugu 26 vya Buraya zinjira muri Amerika mu kiringo cy'iminsi 30 kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Amerika imaze kugaragaramwo abantu barenga 1,300 bamaze kwandura umugera wa corona, kuri 38 bamaze gufa, ariko ibiharuro biguma bihindagurika. President Trump anegura Abanyamerika kuba babangamiwe cyane na corona, kuko baretse abanduye bava mu Bushinwa baravogera umugabane wabo. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nticiteguye guhagarika amasezerano cumvikanye n'abatalibani muri Afghanistani, ariko umujenerali arongoye abasirikare ba Amerika muri ako karere avuga ko hari ibimenyetso ko ayo masezerano ashobora gutosekara. General Kenneth McKenzie yabishikirije abashingamateka ba Amerika ejo ku munsi wa kane, avuga ko ibitero by'abatalibani muri Afghanistani bibangamiye ayo masezerano. Ayo masezerano yatewe ko imikono idoha muri Qatar mu kwezi kwa kabiri, asaba ko abasirikare bose ba Amerika n'urunani mvamakungu bazoba bavuye muri Afghanistani mu mezi 14 ari imbere. Na umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yasabye jo kuwa kane ko hashingwa leta y'ubumwe mu maguru masha kugira bihutire kurwanya ikiza cya corona, yongera ategeka ko amashuri yose muri ico gihugu yugarwa. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Israeli yashikirije ko abantu 19 basuzumwe ko banduye corona, abandi barenga 32,000 bashizwe mu kibanza cya bonyene.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti mbibutsa ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira kandi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, ndetse no kuri YouTube VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Kubera virusi ya corona, u Rwanda ruyoboye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC, rwasubitse mu gihe kitazwi yari iteganijwe mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
Urwandiko rwarungitswe n'umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe imigenderanire ruvuga ko mu ntumbero yo kwirinda kwandura canke kwanduza umugera wa corona hafashwe ingingo nyinshi, harimwo no gusibya inama zihuza abantu benshi. Kuri uyu wa kane, Vincent Biruta yabwiye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ko ari muri urwo rwego n'inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere yobaye mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu isibijwe. Vincent Biruta avuga ko iyo ngingo ifatiye no kukamo katewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS, ryashinzwe ko iyo ndwara ifatwa nk'ikiza cyo kwirinda ku rwego rwo hejuru pandemi mu Gifaransa. U Rwanda rutewe amakenga n'ingene ico kiza kiriko kirakwiragira ku isi, kandi mu mwanya muto abantu benshi bakasiga ubuzima. U Rwanda muri kino gihe nibwo rutwara inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC kwemeza ko ibihugu byinshi harimwo ibyako karere byahagaritse ingendo zidakenewe, cyane cyane mu ntumbero yo kwirinda ico kiza cya coronavirus. Vincent Biruta ati kubera izo ngingo bishobora gutuma n'ibitigiri vy'abitaba inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC bidakwira. Yavuze ko n'izindi nama zihuza abantu benshi muri EAC zohagarikwa canke zigakoregwa ku buhinga bwa none bwa video conference aho bikunda. Uretse Abanyafurika y'ubuseruko bakunze kwitaba iyo nama, haraza n'abavuye mu bihugu vya Burayi, Aziya na Amerika. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC yigijwe inyuma mu gihe kitazwi. Amakuru Ijwi rya Amerika rifise nuko yo kwize ibibazo nkora mutima bihanza karere. Kanatsinda yobaye mu bihe bitoroshe vy'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC. Aha twavuga nko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda, naho kuri uru ruhande Ubuganda n'u Rwanda bigeze kure mu gutorera inyishu ibibazo bihari. Uwo mushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yaheruka kugira ico avuze kuri uko kutarabana byiza ku mipaka ko kwagize ingaruka mbi kuri ibyo bihugu n'akarere muri rusange.
Ibibazo by'u Rwanda na Uganda mwagiye munabisoma, aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwa dindi hagati y'ibihugu byombi. Niba nta bucuruzi buraga, nta rujya n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubara wa ruguru iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere, ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse.
Ubundi mwitwarariko utosigaye inyuma nk'uko amakuru dufise abivuga, n'uwerekeye ingene ibiganiro bihuza Abarundi vyorangizwa. Ni mu gihe mu mwaka uheze umuhuza muri ayo matati Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania yatanze imihoho. Uwo mutama Mkapa yasize avuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutanye akazi bakirengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yobaye akajyo keza ko kuvugana ico kibazo imbere yuko Uburundi bwinjira mu matora mu mezi abiri ari imbere. Kuva mu Kapa atanze imihoho, abakuru b'ibihugu bya EAC ntibare bwasubire guhurira hamwe bose. Ubwa nyuma n'umwitwarariko w'impunzi z'Abarundi zirenga gato 170,000 zahungiye muri Tanzania zivuga ko ziburabuzwa mu gihugu kimwe cya EAC cazihaye indaro, kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Ubuganda iziriyo atampungenge zifise. Iyi nama yaheruka gusiba kandi kabiri kose yari kuba mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze, ariko irasiba bisabwe n'igihugu kimwe kitavuzwe ishegwa mu kwezi kwa kabiri guheze. Yamara naho nyene yahavuye isiba. Ujeje kumenyesha amakuru mu biro bikuru vya EAC Simon Peter Uwaka yavuze ko ico gihe igihugu ca Sudan yepfo arico casavye ko yosiba ubugira kabiri kuko kiriko kidashiraho leta mfata kibanza. Yindi sango y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC izovana n'ingene kiza c'umugera wa corona kiriko kiratuzwa. Ni mu gihe kimaze guhitana abantu barenga 5,000, abarenga 134 bakaba bamaze gufatwa. Ibitigiri biguma bihindagurika ku mwanya ku mwanya. Muri abo harimo abarenga 100 bo muri Afrika mu bihugu birenga 10, harimo na Congo casavye kwinjira muri EAC. Yamara muri EAC nta muntu n'umwe arafatwa n'ico kiza. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu Burundi kubera virusi ya corona, kimwe mu byemezo bya leta ni ugushyira mu kato abantu bavuye mu Burayi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana aratugezaho iyi nkuru.
Kuvigenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatatu uno mwaka, aho leta y'u Burundi ifata ingingo yuko Hotel Source du Nil yahoze yitwa Meridien ari izohora yakira abantu bavuye mu bihugu bivugwamo cyane indwara ya coronavirus, ari vyo Korea mu manuko, Irani, Ubutaliyano, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuyapani na Espagne, kugira babakingire ntibahave banduza abandi. Muri kino gihe muri iyo hoteli ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buvuga ko hari abantu 34. Kuri uno wa kane mu kiganiro n'amenyeshamakuru, umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana yamenyesheje ko abantu bose bavuye mu bihugu bigize umuryango wa Buraya Union Européenne bategerezwa gushikira muri iyo hoteli kugira basuzumwe bongere bakingigwe bongere bakurikiranwe n'abaganga. Arasigura igituma iyo ngingo yafashwe.
Turaze ibikorera ba twasanze nko mu bihugu vya Buraya bigoye kumenya neza igihugu umuntu yaje avamo. Nico gituma rero uno munsi mu ntumbero yo kuguma dukinga dukinjana bene igihugu twafashe ingingo yuko abava muri Union Européenne bose nabo nyene tutosha tubashira en quarantaine. Ibyo rero byerekeye abavuye muri ibihugu bya Buraya ikano uba yarahaciye mu minsi 14 iheze. Iki nacyo twashaka gushikiriza abene igihugu ni uko gushika ubu atari turabona ko ikimenyetso kijya ngwara, kandi yuko bukomeza na cyane cyane kugira isuku.
Ubwo bushikiranganje bwafashe n'izindi ngingo zo gukumira icyo kiza cya coronavirus dushikirizwa na muganga Tadendi Kumana.
Arero turasaba yuko ubu bwavuba ibigo novuga ikorera mu bantu benshi aha turavuga nk'amashure, ibuga by'inkino, ibiro bya leta cyangwa iby'abigenga, aho abantu basengera, amahoteli, uburiro n'ubunywero, amasoko, ikambere naho abantu bakunda kugira kwinonora imitsi bari nko muri mu kibanza kimwe, yuko bashyiraho uburyo abantu bashobora gukaraba binjiye mu biro bagiye muri ibyo bibanza cyangwa batashe. Ibyo rero bizadufasha cyane mu gukingana cyane cyane izi ndwara dusanze tumenyereye, na cyane cyane indwara zifatira mu mva z'ihemero, kuko murazi yuko gukaraba n'amazi meza n'isabune bikinga indwara nyinshi n'iyi ya coronavirus tutayisize inyuma.
iyo hotel Suse Dunil ubu ikaba ishunzwe n'abapolisi bajejwe gutabara vyihuta Jemia kugira ntagira umuntu yohirahira ngo ahinjire abarekuriye kuhashika n'abaganga gusa bakurikirana abo bantu baba bahashikiye bazanwa n'imodokari zabigenewe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uburenganzira bwa muntu noneho. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye raporo y'umwaka w'ibihumbi 2019 ku Rwanda. Ivuga ko ubutegetsi bwikiza abatavuga rumwe nabwo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Claude Ganza Munyamagana, yadusomeye iyi raporo.
Ni raporo ngarukamwaka igaragaza uburyo ibihugu hirya no hino ku isi byashyize mu bikorwa amategeko n'amabwiriza aho umuntu bwisanzure n'uburenganzira busesuye muri byose yemererwa n'amategeko. Ku bireba u Rwanda, iyi raporo igizwe n'ibice birindwi igaragaza ko muri rusange hashyizweho amategeko asobanutse arebana n'uburenganzira bwa muntu, ariko rimwe na rimwe ntiyubahirizwa uko bikwiye. Reka noneho tunyure muri izi ngingo uko ari irindwi zirimo irebana no kubahiriza ubusugire bwa muntu, akarindwa kuvutswa ubuzima n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko cyangwa kwicwa ku mpamvu za politiki, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kunenga ibitagenda, uburenganzira mu bya politiki, ingingo irebana no guhana ruswa n'abakozi ba leta bagaragayeho amanyanga, uburyo guverinoma iha umwanya imiryango mpuzamahanga n'imiryango itari ya leta ngo ikore iperereza ku bibazo by'ubura bwa muntu, kutavangurwa no kudahabwa akato muri sosiyete, kimwe no gukumira icuruzwa ry'abantu, n'ingingo irebana n'uburenganzira bw'umukozi. Iyi raporo itunga agatoki ubutegetsi ko bwishe cyangwa bwagize uruhare mu mpfu z'abantu batandukanye nk'u Rwanda, Selim Mutuyimana n'abandi bagiye baburirwa irengero biganjemo abayoboke b'ishyaka FDW inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda. Ivuga kandi ko hakiri abantu benshi bafungwa binyuranyije n'amategeko, abandi inzego z'umutekano zikabakorera ibikorwa mbabaza mubiri n'iyicarubozo umugezi bavanamo amakuru. Bamwe mu bagejejwe imbere y'ubutabera ngo bagiye bagaragariza urukiko ko bakorewe iyicarubozo ubwo bafungwaga, ariko ntihagire umucamanza n'umutegeka ko bikorwa hiperereza cyangwa ngo ateshe agaciro ibimenyetso ubugenzacyaha bwabonye bukoresheje iyicarubozo nk'uko baregwa bagiye babigaragaza. Nta n'umukozi n'umwe mu nzego z'umutekano za leta wigeze aburanishwa akurikiranyweho iyicarubozo. Ni mu gihe nyamara itegeko nshinga ry'u Rwanda ribuza iyicarubozo iryo ari ryose, ndetse n'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyavuguruwe mu 2018 giteganya ko umuntu wese hamwe n'icyaha cy'iyicarubozo akatirwa gufungwa imyaka iri hagati ya 20 na 25, kandi mu gihe umukozi wa leta hamwe n'iyicarubozo mu gihe ari mu nshingano ze ahanishwa gufunga ubuzima bwe bwose. Raporo ya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko hari abantu batabwa muri yombi bakanafungwa hadakurikijwe amategeko. Yerekana ko hari abafungwa amezi runaka bataragezwe imbere y'ubutabera, cyane cyane ibyaha bakekwaho birebana n'umutekano. Ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo kugira uruhare mu bikorwa bya politiki, iyi raporo yerekana ko ishyaka RPF Inkotanyi riri ku butegetsi n'ayandabira rishyigikiye asa nk'ayihariye imyanya mu matora y'abadepite yabaye mu 2018. Ishyaka riri ku butegetsi ryihariye imyanya 40 kuri 53 yagombaga gutorerwa. Ishyaka PSD ritsindira imyanya 5 naho PL ritsindira imyanya 4, naho amashyaka Green Party na PS Imberakura ataragiraga intebe n'imwe mu nteko ishinga amategeko abona intebe 2 kuri buri shyaka. Iyi raporo yerekana ko amashyaka yegamiye riri ku butegetsi akora mu bwisanzure ugereranyije n'atagendera mu murongo umwe naryo, igatanga ingero ku barwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda bagiye bapfa imfu y'isi z'amayobera. Inerekana ko guverinoma y'u Rwanda yagiye igerageza gukurikirana abanyapolitiki batavuga rumwe nayo baba mu mahanga. Ivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize Afurika y'Epfo yoherereje u Rwanda impapuro zisaba guta muri yombi abanyarwanda babiri bakekwaho kuba aribo bishe Patrick Karegeya bamusanze muri Hotel Johannesburg. Yerekana ko ibitangazamakuru byanditse ko itsinda ry'inzobere mu iperereza zo muri Afurika y'Epfo zanditse inyandiko ihamya ko guverinoma y'u Rwanda yagize uruhare mu icwa rya Colonel Patrick Karegeya no mu kugerageza kwica General Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Raporo ya Departement y'Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yerekana ko imiryango y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga ikora ku bireba n'uburenganzira bwa muntu ihura n'inzitizi zikomeye mu mikorere yayo, kuko ngo ubutegetsi bw'u Rwanda butihanganira abashyira hanze birebana n'ihonyango ry'uburenganzira bwa muntu. Imwe mu miryango nka Human Rights Watch ivuga ko ibikorwa byayo byabaga bigenzurirwa hafi n'inzego z'umutekano, ku buryo hari bimwe na bimwe bifatagaho. Ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore naryo raporo rikomozaho ko rikigaragara henshi mu gihugu, nubwo amategeko abihana hari ndetse hakaba n'ubushake bwa politiki bwo kubirandura. Ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakozi, iyi raporo yerekana ko hakiri inzitizi nyinshi ku birebana no kwishyira hamwe kw'abakozi, guhabwa ibiruhuko, kwishyurirwa imisanzu y'ubwiteganyirize cyane cyane mu bikorera, guhemberwa amasaha y'ikirenga, gushyiraho umushahara fatizo n'ibindi biteganywa n'amategeko. U Rwanda ariko ruhakana ibi byose ruvuga ko ari ibihimbano. Mu magambo ye, umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda bwana Olivier Nduhungirehe yabwiye Ijwi rya Amerika ko batari bishya. Avuga ko Departement y'Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga isohora bene izi raporo buri mwaka, bityo ko nta mpamvu yo kugira icyo babivugaho.
Mu Rwanda, amanota y'abakora ibizame byo gusaba akazi arahindurwa, noneho akazi kagahabwa abatagatsindiye. Asumita Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Kuri wa kane komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatse ibisobanuro umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Rariga ku bibazo byagaragaye muri raporo ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ku byerekeranye n'imikoreshereze y'ibizamini byo mu nzego z'ibanze. Komisiyo yagaragaje ko mu turere twa Kayonza na Rwamagana hagaragaye umubare w'abakozi bakoze ibizamini bakagenda bongererwa amanota bigatuma bahabwa imyanya kandi atari bo bayitsindiye. Hatanzwe ingero z'abakozi bagera kuri batanu bagiye bagira amanota make ariko bikaza kurangira aribo baje imbere mu batsinze ibizamini by'akazi. Abagize komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko bagaragaje ko amakosa nk'aya aba arimo ruswa.
Rwose kariya karere ka Kayonza kakoze amakosa adakwiriye kwihanganirwa. Ibi ngibi ntaho bitaniye n'ubundi busambo tujya tubona.
Nanone hari uyu wa nyuma muri Kayonza Uwantege Olivier nawe yarongerewe hafi amanota 12. Yari afite 18 kuri 50, batangaza 36 kuri 50. Ntago transparency yabirimo muri ibi bikorwa. Ahangaha niho usanga hajemo ruswa.
Ibintu bitesha agaciro imirimo myiza ikorwa yabi yo mukora mwebwe muri Rariga, yabikorwa na karere, yaba nikorwa n'igihugu muri rusange. Ubu umuntu usomeye raporo akabona ko hari umuntu wibonera amanota ya 6 akabona 40 inyuma bakamwongera ka 35, niho havaho za spekulasiyo yuko abantu bongererwa amanota. Turashaka kugira ngo tumenye mu biganiro mwagiranye umuntu wakoze iri kosa akava ku manota 6 akamuhindurira akamuha 35 kuri 50 atayakorerwa.
Umuyobozi wa Rariga Ngendahimana Ladislas yavuze ko nabo bamenye aya makosa kandi ko abantu bose bari bashyizwe muri iyi myanya mu buryo butubahirije amategeko bamaze kuyivanwamo. Gusa uyu muyobozi asobanura ko bifashishije izindi nzego batangiye gukurikirana abantu bose baba barabigizemo uruhare.
Izi kesi zindi z'amanota yahinduwe muri Kayonza twabonye ari kesi zizenda kumera kimwe zose kumva zizakurikiranirwa hamwe. Uko byagenze rero ubwo ntabwo twabwira ngo byagenze gutya ko natwe nkuko akareka Kayonza kabitweretse ejo bundi mu kwezi kwa kabiri mu by'ukuri banabitwereka n'amakayi twararangije kuyaboherereza. Dusuzumye raporo ya komisiyo n'ibimenyetso by'ibanze bikubiye kuri ayo makayi n'amanota yatangajwe twumvikanye n'akarere ko mbere na mbere umwanzuro wasabwe na komisiyo y'abakozi ba leta ubanza ugashyirwa mu bikorwa. Kuko ibizakorwa byose ntabwo bizavanaho amakosa yagaragajwe kandi afite ibimenyetso bifatika. Igisigaye ni ukuvuga ngo ibintu byakozwe nande, yaragamije iki, byagenze gute, arahanwa gute. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bivanaho ko abantu bagiye mu mwanya mu buryo budakurikije amategeko bo babanza bakavanwamo, ibindi bikaba gukurikirana ababigize mu ruhare.
Buri mwaka komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta igaragaza muri raporo yayo amakosa aboneka mu ry'akazi. Raporo y'iyi komisiyo y'umwaka ushize wa 2018-2019 yagaragaje inzego za leta zagiye zitanga ikizamini cy'akazi zikagabanya amanota ya bamwe mu bakandida, abandi bakandida bakayongererwa. Komisiyo y'abakozi ba leta yari yatangaje ko iyo basesenguye iki kibazo basanga bongererwa amanota abandi bakayagabanyirizwa haba harimo ruswa n'itonesha. Iyi komisiyo isobanura ko kugeza ubu bataramenya aho aya manota ahindurirwa, gusa bakavuga ko bamwe mu bafatiwe muri ibi byaha hari abirukanwe burundu ndetse ko hari n'abahawe ibindi bihano. Mu mwaka ushize wa 2018-2019 komisiyo y'abakozi ba leta ivuga ko yakiriye ubujurire 662 bushingiye ku kutanyurwa n'amanota abakora ibizamini bagiye bahabwa. Ruswa mu mitangire y'akazi ka leta iravugwa mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku mwanya wa 4 muri Afurika mu bihugu bikomeje guhashya ruswa. Uyu mwanya rwawushyizwemo n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ku rwego rw'isi. U Rwanda kandi rwaje ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu bigerageza guhangana na ruswa. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti banywanyi, ndabashimiye cyane rwose. Naha tubaye dushoreje aya makuru yo muri iki gitondo, ariko programu za radio yanyu nk'uko mubizi zirakomeza umunsi wose. By'umwihariko ntimucikwe na cya kiganiro cyanyu murisanga guhera saa 10. Uyu munsi insanganyamatsiko ni ku isoko ry'imari mu Rwanda. Mugire rero umunsi mwiza, murakarama.
Local. Too much, too much, too much, too much, too much, too much, too much.